ini radio Esprit d'America. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu muri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Umugwi FDLR ugwanya leta y'u Rwanda ukaba ufise ibirindiro mu buseruko bwa Congo urahakana ibivugwa n'abayobozi b'u Rwanda ko ariyo soko y'umutekano muke mu karere.
Nka FDLR twongeye kwamagana twivuye inyuma ko urwitwazo rwo gukomeza kuvuga FDLR ko ariyo nyirabayazana y'ibibazo biri muri kano karere atari byo.
Uyo ni Kire Ngoma, umuvugizi w'umugwi FDLR. Umugwi ujejwe gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wafashe icyemezo ko ikambi ya Nduta izokugagwa burundu mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyagihugu benshi bafise impungenge ku busaza bw'abashobora kuba abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka, Joe Biden na Donald Trump. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangulia kumakuru avugwa hija no hino kuisi, tuateguri wakani dushikizwa na Diane Nini na Hazu.
Amakuru ya tuturahera ku mugabane wa Afrika. Afrika y'Epfo yarayitahukanye ibiziga by'abasirikare babiri bayo bayiruka kurwa ku rugamba mu seruko bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Kapiteni Nasima Mukulu Bobe na Caporal Ivraine Tabange Semono bahitanywe n'urusasu rwo mu bwoko bwa mortier igenekerezo rya 14 uku kwezi kwa kabiri. Nta makuru araboneka kubateye ugo rusase ku kirindiro c'abasirikare ba Afrika y'Epfo kiri Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abategetsi ba Afrika y'Epfo bavuga ko bagikora amatohoza. Urupfu rwa basirikare babiri rwavugishije abatari bake muri Afrika y'Epfo. Abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu basanga atanyungu n'imwe Afrika y'Epfo ifise mu kurungika ingabo zayo kugarukana amahoro muri Congo. Umugambwe uzimbere mu itavuga rumwe na leta Afrika y'Epfo, Alliance Democratique, uvuga ko abasirikare b'ico gihugu atabikoresho n'ubuhinga bafise byo kuja ku rugamba mu bindi bihugu. N'ubwa mbere Afrika y'Epfo iburiye abasirikare ikare muri Congo kuva yatangura kubarungika hari mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze. Muri rusangi ikaba yarungitse abasirikare 2,900. Tukiri ku mugabane wa Afrika, Amerika iriko iragerageza kumvikanisha Ethiopia na Somalia. Icegera cy'umunyamabanga wa leta Amerika ajeje iby'umugabane wa Afrika mu lifti avuga ko mu rugendo yahoramwo mu ihembe rya Afrika yagundoje abategetsi ba Somalia na Ethiopia abasaba gutorera umuti amatati ahabuze ibyo bihugu. Madame Modi yabonaniye n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed i Addis Abeba, mu nyuma aca yerekeza i Mogadishu muri Somalia kubonana na president w'icyo gihugu Hassan Sheikh Mahmoud. Umutegetsi wa Amerika yabwiye amenyeshamakuru aha Washington DC ko Amerika yemereye izo ndongozi ubufasha gutuma bicarana bakayaga Ethiopia na Somalia. Twibutse ko biri ku bipfa amasezerano Ethiopia iherutse kugira na Somaliland. Ayo masezerano arimo ko Somaliland iha Ethiopia umuhora ushikana mu ibahari mu ntumbero yo koroherwa mu by'ubudandaji na gisirikare. Ubukote bw'uwo muhora uzo buri hani milometero bigera kuri 20 bwomara imyaka 50. Mu gusubiriza mu ndumane Somaliland, Ethiopia nayo ica iyemerera ko yo yishigikira mu mugambi wayo wo kwiyonkora kuri Somalia kikaba igihugu cigenga no kuyiha umutahe muri kompanyi y'indege yegukira Ethiopia. Somalia ifata Somaliland nk'iyayo kandi nta gihugu na kimwe ku isi kirapfa cemeje ko Somaliland ari igihugu cigenga. Kuga Madame Mamoli, umugambi wa Ethiopia wo kuronka uburenganzira ku ibahari nahumvikana ubwirizwa guca mu biganiro ico gihugu cogirana na Somalia. Kuvyuko Somaliland naho yo kwikukira ikaba igihugu atawugihuriye na Somalia, Amerika isanga ari ikibazo kiraba abanyagihugu ba Somalia nabo muri Somaliland. Kuga Amerika na rundi ruhande na rumwe rukwiye kwivanga mu vyiki kibazo. Ijwi rya Amerika turabandanya amakuru tubafitiye muri kano kanya. Amashirahamwe ya ONU n'amashirahamwe akorana nayo asaba Israel gukora ivyibwirijwe mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu muri yo harimwo ayo gutabarana. Ayo mashirahamwe avuga ko ukubahiriza amategeko vyotuma imfashanyo zirimwo imiti n'indya bishobora gushikira abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza vyoroshe. Mu itangazo ayo mashirahamwe yasore hamwe avuga ko ahangayikishijwe n'intambara ya Hamas na Israel, asaba indongozi zisi gukinga ico yita akaga katagira izina gashobora kwaduka iryo tangazo rigira riti ingwara ni nyinshi inzara irugarije abantu amazi ntayo inyubako zarasambuwe ibitaro bisigaye bisa nk'urubuga rw'intambara abana barenga umuriyoni babayeho mwihahamuka abasivile muri Palestina nta ufasha bafise amashirahamwe yasohoye iryo tangazo harimo ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku ICPAM irijejwe amagara y'abantu OMS ikigega cha ONU cita habana UNICEF ishami mpuzamakungu CARE n'ayandi mashirahamwe itangazo rya no mashirahamwe rije umunsi umwe nyuma yuko Amerika itoyemeza ingingo ya kanama ka ONU tajeje umutekano isaba ku intambara hagati ya Hamas na Israel ihagarara atakirinze gusabwa gataho mu kiringo kiri munsi y'amezi atanu intambara ya Hamas na Israel maze guhitana abanyapalestina baba ibihumbi 30 muri Amerika naho umurwi washinga amateka wa Republican bajeje gutohoza kuvyagirije yuko president wa Amerika Joe Biden yoba yarabeshe abanyagihugu kwijanye n'ubudandaji bw'umuryango wiwe ejo kwa gatatu barumvirije mwene wabo na Biden aba Republican bagiriza Joe Biden kuba yoba yarariye ibiturire no kuba yoba yarakoresheje igihagararo ciwe igihe ari vice president wa Amerika kugira ngo umuryango wiwe ukore ubudandaji bidaciye mu mategeko biciye ma societe muri Ukraine no mu Bushinwa ino dossier irimo kandi umuhungu wa Joe Biden mutoyi wa Biden James Biden yabwiye abari ko bakora amatohoza kuri Biden ati haize imyaka 50 nkore vy'ubudandaji Joe Biden ntiyigeze abigira mu ruhara nta ruhara na rumwe abifisemo abademokrate basanga ayo matohoza kuri Joe Biden agamije inyungu za politiki mu gihe himirije amatora abasisanguzi basigura ko amahigwe yuko hari ico ayo matohoza ashika ko ari make cyane ni mu gihe uwitwa Alexander Smirnov yahoze aha amakuru ibiro vya leta ya Amerika bijejwe amatohoza FBI mu mfunyapfunyo aheruka kwagirwa n'icaha cyo kuba yarabesheye umuhungu wa Joe Biden yitwa Hunter Biden Alexander yoba yaravuze ko we na se bariye ibiturire by'amamiliyoni atanu y'amadolari umwumwe kugira ngo societe yo muri Ukraine ikorera mu vya gaz nikurikiranwe mu butungane muri inondwi abacamanza bareneje ko Alexander ubwiwe yiyemereye ko amakuru yahaye FBI yayakura mu begereye iperereza ryo mu Burusiya
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudukurike no ku rubuga rwacu rwa internet we akabarungu radio yacu vewa akabarungu.com no kuri YouTube Instagram na Facebook VOA radio yacu mukanya makuru mu karere k'ibiyaga binini Inama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ishyiramo imvuza makungu ONU ku munsi wa kabiri yafatiye ibihano abantu batandatu ibagiriza guhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abafatiwe ibihano n'umusirikare w'intwazangabo w'ipete rya General wo mu mugwi FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Apollinaire Hakizimana barimo kandi abasirikare babiri bakomeye bo mu mugwi ugwanya ubutegetsi muri Uganda Allied Democratic Forces barimo uwitwa Ahmad Mahmoud Hassan abandi numuvugizi w'umugwi M23 ugwanya ubutegetsi bwa Congo wiri ngoma umuyobozi w'umugwi w'abamayimayi CNPSC William Amuri hamwe n'umuyobozi w'umugwi witwaje ibigwanisho twigwaneho Michel Rukunda ibihano abo bantu bafatiwe byashizwe habona mu nama yihutirwa y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi aho u Rwanda rwadomwe ku rutoki ko rufise uruhara mu ruhagarara ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Robert Wood ni intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU. Robert Wood agira ati
Rwanda must end its support to M23. It must also with
Rwanda rugomba guhagarika gufasha umutwa M23. Rugomba kuvana igisirikare cyarwo ku butaka bwa Congo, rugomba kandi gukura bidatinze misile zirasa indege zayo muri icyo gihugu. Hari amakuru yizewe yerekana ko Rwanda rwarashe indege z'igisirikare z'umuryango wa ONU zishinzwe gucungira umutekano zikorera muri Congo zizwi ku izina rya MONUSCO.
Robert Wood yasabye kandi amakungu gufata ingingo zihutirwa zigenewe guhagarika ingwano muri Congo no kugabanya imishyamirano hagati y'ico gihugu n'u Rwanda. Ibyo bihugu byombi biragirizanya uruhara mu guhungabanya umutekano hagati yavyo. ishirahamwe ONU ku munsi wa kabiri byasabye miliyari 2 n'imiliyoni 600 y'amadolari agenewe gufasha abanyekongo miliyoni 9 bagenamiwe kurusha abandi muri uyu mwaka. Muri rusangi hari abantu miliyoni 25 bakeneye ifashanyo muri Kongo. Umugwi wa FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukaba ufise ibirindiro mu buseruko bwa Kongo, urahakana makuru avugwa n'abayobozi b'u Rwanda ko ariyo soko y'umutekano muke mu karere. Kuri uwo mugwi amakungu avuga ko ushigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo, hatabaye ibiganiro ku mpande zose zihanganye mu karere, nta mutekano urama ushobora kuboneka. Jimmy Shukrani bakomera araduhe ibindi kuri iyi nkuru.
Ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu byari ku isonga mu byaganiriweho mu nama yahuje abakuru b'ibihugu by'akarere ya Addis Abeba mu cyumweru gishize. Ni gihe abakuru b'ibihugu na za leta bari mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abo bategetsi bumvikanishije impungenge bafite ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo uterwa n'imitwe y'inyeshyamba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe udateye impungenge abanyarwanda gusa, ahubwo n'akarere kose muri rusange. Bwana Kagame yahakanye bivugwa ko we n'igihugu cye batari inkunga umutwe wa M23, ahubwo yakomeje yumvikanisha ko ibibazo by'abanyekongo ari ubuyobozi bwabo bwite kuko budashobora gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiye. Uretse Perezida Paul Kagame, abayobozi batandukanye b'u Rwanda barimo na Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda basobanuye aho babona umuzi w'ikibazo cya Kongo.
Ntabwo wakwirengagiza ko hari mu mutwe umwe wifuza guhungabanya umutekano mu Rwanda. Ntabwo wakwirengagiza ko warengeje no kubyifuza urabikora. Ntabwo wakwirengagiza yuko mu mwaka ushize guhera mu kwezi kwa mbere kugira mu kwa gatandatu mu Rwanda harashwe ibisasu bigera kuri 3 bishobora kubyoherwa. Ntabwo wakwirengagiza ko izo ngabo za FDLR zateye muri 2019 zikaza Musanze zikica abantu.
Ku ruhande rwa Congo, Perezida Antoine Felix Tshisekedi we yemeza ko intandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi yavuga ko bihera ku bufasha iki gihugu gishinjwa ko gihe inyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Kinshasa. Izo nyeshyamba kuri ubu zimaze kwigarura uduce twinshi two mu teritwari za Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Ubuyobozi bw'umutwa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku ruhande rwawo uvuga ko iby'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na leta ye babashinja nta shingiro bifite. Bwana Kirengoma ni umuvugizi wa FDLR.
FDLR twongeye kwamagana kwivuye inyuma ko urwitwazo rwo gukomeza kuvuga FDLR ko ariyo nyirabayazana y'ibibazo bibera muri kano karere atari byo, ahubwo leta y'u Rwanda iteka iyo bayitegetse gukura ingabo zarwo muri kano karere no gukomeza gufasha M23 aho itagerageje kubahiriza ibyo isabwa, ahubwo ihita isimbukira mu kuvuga ko FDLR ariyo nyirabayazana. Mu by'ukuri tukaba tudashobora kwemeranya n'ibyo u Rwanda ruvuga.
Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragaza ko FDLR ari umutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda, dore ko abenshi mu bagize uyu mutwe ari abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko FDLR yo ivuga ko hari ikindi rwanira kitari guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Niko kiri ngo masobanura
FDLR zagiyeho mu rwego rwo kurengera impunzi z'abanyarwanda zakomeje guhigwa bucumu kuva amakambi yasenyuka muri 1994 kugeza magingo aya. Indi nshingano ya kabiri y'ingenzi no gukora ku buryo muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda haba impinduka ku miyoborere, abanyarwanda bakisanzura, abanyarwanda bagakora ku buryo bihitiramo abayobozi, abanyarwanda mbese bakabaho rwose mu buryo bureshya nta vangura.
Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari bamwe mu bakuru b'ibihugu basabye ko habaho ibiganiro ku mpande zombi zihanganye bityo amahoro akagaruka mu karere k'ibiyaga bigari by'umugabane. Muri bo harimo Perezida Azali Assoumani wa Comore wari uyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uyu yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya leta zombi bagashakira umutekano urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Kongo we yakomeje gutsimbarara ku cyemezo cye cyo kutegerana ibiganiro ibyo ari byo byose n'abateza intambara mu gihugu cye. Ubuyobozi bwa FDLR bwo busaba ko Perezida Paul Kagame yakwemera kuganira nabo. Kuri bo ibyo bizaba igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu karere k'ibiyaga bigari.
Icyo rero twe twifuza n'urwo rubuga niyemere ko natwe tugomba kuvugana nawe nk'uko na opozisiyo yose rwandeze ibyifuza, asigaye twicare ku meza amwe.
Ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 bakomeje kumvikanisha ko mu gihe leta ya Kongo itaremera kuganira nabo batazashyira intwaro hasi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Voice of America, Ijwi rya Amerika.
Umugwi ujejwe gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania wafashe icyemezo ko ikambi ya Nduta izokugwagwa burundu mu kwezi kw'icumi uyu mwaka, gutyo impunzi zigera ku 112,000 ziri muri iyo kambi zigatahuka. Umumenyeshamakuru Pierre Claver Niyonkuru afise inkuru y'imvaho.
Biri muri raporo y'ibanga ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubuze bwa ko zitekewe n'ubwoba kubera makambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania.
Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro cya Tanzania n'ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere ni uko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bishwa, dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo.
Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo.
Amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugarama ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero.
Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu gwinya butatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi, Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 zizo bazugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na wenyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare kw'impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo. Prezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania.
Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa.
Atejewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano. Nibyo bizodusaba uburyo bwinshi ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe.
Tutaona nini cha kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 kuba ari mu ikambi ya Nyarugusu ni ku nshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'1972.
Barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nk'uko iki gihugu kimaze kubikora. Katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso atarasiseka.
Urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CDHFK ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara ubwo runani kuri mikoro y'ijwi rya Amerika yaburiye HCR.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano ya Geneve yo mu 1951 aravuga neza ko atagihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana.
Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ikijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR yerekana ko abarundi hafi 260,000 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Rwanda, Uganda, Congo na Kenya. Pierre Clavin Nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora mu ntango ageze arerekana ko Joe Biden na Donald Trump aribo bashobora kuzohangana muri uyu mwaka nkuko byagenze mu mwaka w'2020 mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 gutaha ariko abanyagihugu benshi bafise impungenge ku busaza bwabo ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirindi.
President Biden aramutse yongeye gutorwa yaba afite imyaka 82 agitangira manda ye ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2025. Niwe mukuru w'igihugu wa mbere na mbere waba ukuze cyane mu mateka yacyo yose. Naho Trump nawe aramutse atowe yaba afite imyaka 78 agitangira manda ye kuri iriya tariki yaba abaye president wa kabiri ushaje mu mateka. Abaturage bafite imyaka yo gutora 59% bavuga ko aba bagabo bombi bakuze cyane ku buryo batashobora kuyobora igihugu neza. Gusa nta tegeko na rimwe ribakumira. Uhereye ku itegeko nshinga ubwaryo rivuga gusa ko umuntu wemerewe kuba umukuru w'igihugu agomba kuba afite byibura imyaka 35 y'ubukure. Kuki rero Abanyamerika bafite impungenge z'ubusaza bwa Biden na Trump? Abahanga mu by'amateka na politiki bavuga ko impamvu ari uko bamenyereye abaperezida bakiri bato. Koko rero abaperezida 34 kuri 46 b'Amerika bari munsi y'imyaka 60 y'amavuko ku itariki bimikiweho mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Robert Collins, mwarimu w'ibya politiki muri kaminuza Dillard y'i New Orleans muri leta ya Louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, ati none ubu kuri Biden na Trump Abanyamerika ngo byaje bite? Hari ikitagenda neza muri demokarasi yacu? Ariko simpamya ko ari Umunyamerika waba aragize gutya ngo reka duhitemo abashaje gutya. Ndakeka ahubwo ko byatewe n'uko abayoboke b'ishyaka ry'abarepublikani benshi bumva cyane kandi bibona muri Trump. Naho Biden we kuva mu 2020 ni kandida abademokrate bumvikanyeho nko gukemura impaka mu ishyaka ryabo. Ku baturage badafite impungenge imyaka ntikwiye kuba ikibazo mu kazi akariko kose by'umwihariko muri politiki igihe cyose ubusaza butabuza umuntu kuzuza inshingano ze. Uretse ibyo kandi kandida president ntiyamamaza wenyine. Professor Andra Gilepsi ni mwarimu wa siyanse za politiki muri Emory University iri mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Both of the presumed party nominees are going to be men who are over the age of 75.
Abashobora kuba abakandida b'amashyaka yombi barengeje imyaka 75 y'amavuko. Ndatekereza rero ko abaturage bazita cyane ku bashobora kuzaba abakandida ku mwanya wa vice president, ku buryo bamwe mu baturage bazatora bazarebera hafi uwazabasha kuyobora igihugu neza mu gihe president azaba aramutse apfuye cyangwa se aramutse arwaye cyane. Si ubwa mbere ikibazo cy'ubusaza kije mu matora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1984 president Ronald Reagan wo mu ishyaka ry'abarepublikani yashakaga manda ya kabiri. Yari afite imyaka 73. Niwe kandida wa mbere wari ukuze cyane mu mateka ya Amerika. Yari ahanganye na Walter Mondale wo mu ishyaka ry'abademokrata. Uyu we yari afite imyaka 56. Bamwe mu Banyamerika bari bafite ikibazo ku busaza bwa Reagan. Abanyamakuru babimubajijeho muri kimwe mu biganiro mpaka abakandida bombi barimo. Reagan yabigize urwenya. Nta kibazo cy'imyaka mfite muri iki gihe cyo kwiyamamaza, kandi sinzigera nziza uwo duhanganye ubuto bwe no kuba adafite ubunararibonye mu nyungu za politiki. Professor Laura Mosqueda wigisha iby'ubuvuzi muri kaminuza ya leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu ntiyumva Abanyamerika. Ati ibihugu bimwe biha agaciro ubukure bw'umuntu kubera ko aba afite ubushishozi n'ubunararibonye mu buzima. Biteye isoni kubona hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe atari ko babibona. Ubusaza butuma tudakoresha icyo kigega cy'agatangaza kuko abakuze ubusanzwe bashobora kutwereka inzira n'umurongo cyane cyane muri ibi bihe bikomeye.
Mwi kambi impunzi ya Kakuma muri Kenya habandanya kuvugwa ubushamirane hagati y'impunzi zikomoka mu karere k'ibiyaga binini n'izahunze ziturutse muri Sudani yo mu bumanuko. Uko gushamirana ku munsi w'ejo kwatumye impunzi y'umunye Kongo itakaza ubuzima. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na John Habimana umunyarwanda yahungiye aho muri iyo kambi amubaza ku bintu byifashe.
Intambara dusanzwe twirwana kuko natwe tumaze mu mwaka n'amezi ntituya dutuzwa, ntibaduhaye ibyangombwa byose byerekana ko turi mu nzi, ariko gutuzwa byaranze. Iki gihugu nta kiri nk'ikitwahise uburenganzira bw'umuntu na gakeya. Aba basudani cyane cyane babita abanwere, abo b'abadinka ntabwo bagira intambara cyane, ariko abitwa abanwere bobo ntabwo bakeneyemo hano umuntu w'umugarara.
Impamvu bavuga batabakeneye ni izihe?
Impamvu batanga ikomeye, urabona aha hantu yiturikana hari agace kanini cyane karimo nika ku maturimo, bo bavuga ko hahoze ari iwabo, bo baranahahungiye baratuzwa bitandukanye n'abagararake, bo bubakirwa amazu y'amabuye bakabubakira, mbese babubakira ibintu byose bigezweho. Bakabo rero bakabona ko twebwe kuba tuwahungiye dushobora kuzabarusha ubwinshi tukagira imbaraga, kandi nango bo bafite ikigenderwa cyabo bishakira, niyo mpamvu badakeneyemo umugararaka muri zino nkambi.
Hanyuma se umuntu yakwibaza ni gute umuntu atandukira cyangwa se agafata icyemezo cyo gutera undi ntacyo bapfuye?
Aba bantu bayicambere ugomba kumanza ukamenya n'inyeshyamba, bo ururimi bazi ni rumwe gusa rw'iwabo. Ikindi bobo uko bameze nta kintu kimwe bagombye kuba bapfa natwe, ariko mwavuga ko twabasanze wabo intambara zizamukira ku tuntu dutoya, kuko bo basanzwe badufiteho umujinya bagahita bica bagakuraho. Urabona bo bafite imbunda hano ni mu ishyamba, ni mu ishyamba ntabwo bagwaye so neza ko ni mu ishyamba, n'abantu batuye n'ikiremwa muntu bagiye kugerageza ahantu hadashoboka, bareko cyazahashobora ni ishyamba riri cyane izuba n'iki, ntabwo ari ahantu ho kubera n'ikiremwa muntu. Rero bobo n'ikintu kigendanye n'amazi ya hano, amazi ahaba, amazi azanwa n'imodoka ikamena mu matanka abantu bakavoma. Ubwo rero iyo umusudani nawe natonda ntakajya ashyira ku murongo nk'abandi, rimwe na rimwe rero ugasanga twebwe ntitubonye amazi, tutabona amazi rimwe na rimwe, bo bagashaka nayo twavumye twashyize mu nzu kubera ko agasuzugo no kwimvishamo ko bagomba kudusuba uko bashaka ko bibona nk'abari iwabo, nawe wavumye mu nzu bakaba baza bakayakuramo. Aho rero niho hagenda hava intambara za hato na hato, wafata nk'umwana wamubuza kukononera gutya iwabo bagahita bavayo, ukabona bisirazingaho urashobushene abantu benshi cyane bazapfa.
Hari abamaze gupfa kuva ubwo bushyamirane hagati yanyu nabo butangiye?
Bushyamirane kuva butangiye hari abantu batewe ibyuma benshi cyane bagaragaye, hari n'abatagaragaye, n'ubu ngubu hari undi bamaze gutera icyuma none aha ngaha w'umudamu w'umukongomani. Abagaragaye bamaze gupfa, umugabo umwe w'umukongomani we bamaze gutangaza ko amaze gupfa, atsiriya bita kirinisebeni ku bitaro bihari bita Mariya Mungu, uwo wamaze gupfa. Abandi bose bakomeretse, hano dufite ibikomere byinshi cyane. Icyo bagerageza gukora cyo koze iyo mumaze gukomereka ambulance zigatwara kwa muganga, mukagenda bagapfuka bakababwira musubire muri reception, nta yindi nkurikizi. Ku buryo mu minsi ishize badukoresheje inama abakozi ba UN tuza kuba kubereka umuntu twe twiboneye afite imbunda directed dore nguyu nawe yiciye muri iyo nama, baratureba baraseka, nta n'uwamukozeho. Uwo niwe waje kuzana akavuyo nimugore washaka gukubita umuntu ngo wamuvugiye mu nama, ashatse kumukubita abantu bavuga turamukubitira iki none iyo mbunda yawe? Niba hari umuntu utarayibonye intambara yavuye aho ngaho cyo kuzana umbishe ngo nawe yakubiswemo, ubwo akubiswemo bene wabo bahita bahurura bahita bazinga y'inkambi bahita batemagura abantu batanabaje ku bintu byatangiye.
Numvise ko mwari mwahunze muhungira ku cyicaro cya polisi. Polisi cyangwa se inzego za leta zo zivuga iki kuri ibyo bibazo murimo aho ngaho mu nkambi ya Kakuma?
Ngewe nko ku ruhande rwanjye nubwo navugira abandi, ariko ndabona polisi yaha ngaha Kenya nta kibazo yari ifite gikomeye. Ikibazo kiri muri UN, imikorere ya UN ya hano Kenya n'ubuyobozi bwa Kenya niho hari ikibazo, kuko polisi iyo bagezeho bahungiyeho barabakaribisha ati muze mu minota mike ya UN kabira hageze ati ntitubashaka hano basubire muri reception.
Kuri mwebwe murabona amaherezo ari ayahe?
Amaherezo sinzi, nk'amwe wenda mushobora kuba mufite ikintu mwadufasha mukadutabariza, isi ikabyumva ikabyumva, kuko abenshi tumaze kubona ko iki gihugu twahungiyemo ntabwo cyari cyo guhungirwamo, cyane cyane nkanjye nk'umunyarwanda akarengane mfite aha ngaha gasumba ko nari mfite mu Rwanda, nsanga mbaye ndi mu Rwanda ubu naba mfite amahoro gusumba mfite aha narahunze.
Urakoze cyane, turagushimiye kubwa kanyu ha Ijwi rya Amerika.
Sawa sawa, namwe murakoze kandi Imana ibahe umugisha.
Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikirana Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe na Angel Fidel Niyongabo, mugira amahoro n'umunsi mwiza mwese.